Ele era de um risco de americano. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi butumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutumbira kuri FM ijana kanini bice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com niwe neza nshuti mwese namwe bakunze ibi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala chavutumumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi baba mu mahanga ariyo bita diaspora barafite uruhara rukomeye mu iterambere no mu itsimbatazwa ry'amahoro n'umutekano mu Burundi. Bamana ntaryo bashikiriza ibyumviro by'ukuntu igihugu cyabo cyofata inzira y'iterambere hari nacyo gituma bakurikiranya hafi politike. Muri iki gihe rero hagiye kurangira amezi atatu habaye amatora, twifuje kumenya ukuntu abo Barundi baba hanze igihugu cyabo babona intambwe leta shasha imaze gushikako mujanye n'umutekano imigenderanire n'abakungu umubano mu banyagihugu tutibagiye ikibazo cy'impunzi z'abarundi zaba izahungiye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi canke abahungiye mu mahanga. Uyu munsi mu kiganiro muri saga turi kumwe na Diomede Misigaro akaba ari umurundi aba mu ntara ya Tennessee aho ni muri leta z'umuzi Amerika. Muri aho Diomede
turaho ndibaza ko namwe mukomeye ngai Washington.
Turi kumwe kandi na Defense Rugema umurundi aba mu gihugu cy'Ubwongereza. Muri aho Defense?
Yego turaho, turakomeye na muri muri ngai Washington.
Na mahoro. Turi kumwe kandi na Willy Ndabaniwe umurundi aba mu gihugu cya Sweden. Muri aho namwe Willy?
Yego turakomeye, turashima. Yego murakomeye namwe muri Amerika?
Twebwe turaho. Ikiza cha corona nico kitugeramye?
Asa ningwano iyo sirikira gwana itoroshye mugabo mugakizotindwa
mu Bwongereza aho nibaza ko mucikinze gatoya kurusha twebwe.
Ego cikinze mugabo cyaratubabaje gatoya abantu baracatinya naho barekuye abantu kugira baje mu buzima busanzwe ariko baracatinya baguma bikingira.
Diomede aho mu internet byifashe gute?
Muri Tennessee navuga ko icyorezo bitanu ko biriya navuga ko babifashemo neza kuva mu ntango Tennessee ntabwo byagiye biba hafi abantu benshi ariko amaka aguma aduga tukavuga ko uko aduga ni kubona ko abatari ingingo zo kugira ngo bisubire hasi mu minsi yahera umengo twakwagiye mu bihugu aho bari bashize ko ibara ritukura ryerekana ko byasubiye kuduga gatoya ariko biko biramanuka. Amakuru tubona ava mu bitaro ni uko bisa n'ukumye ngo bariko bazifatamo neza ngira ngo urabye ku gitegeri cy'abantu benshi ngaha abitabye Imana imari bakire twebwe muri Tennessee biragendeka ntiwoshyira hamwe n'ibindi bisagara n'ibindi aho ngaha muri Tennessee nk'aho ndi muri Nashville biragendeka mugabo icyo tushima ni uko abatwara kira akabiri gatatu mu ndwi bama bariko bahumuriza abanyagihugu babwira cyo kunywa kwe kubyifatamo kugira mu cyorezo n'icyongere kubitwara abantu.
Yego abategetsi mu bisagara byose byo muri Amerika aho gisa ni kibangamiye abanyagihugu bariko barafata inkingo zishobora guha akizero abanyagihugu ko kizoteba kikagabanuka. imbere rero bashinga naye uko tuja kumuzi ukiganiro cyo munsi kija kwibanda cyane cyane ku bimaze kurangurwa canke bigikenewe kurangurwa muri iki gihe Burundi habonetse leta nshasha abashinga amateka bakinguza amateka bashasha hamwe n'abandi bategetse mu nzego z'igihugu zitandukanye nashaka mwese batumire mugire cyo muvuze ku nkuru y'imboneka rimwe ibaye ngaha muri Amerika aho umunyapolitike yiteze kugenwa n'abademokrate ngo azohiganire ikibanza cy'umukuru w'igihugu Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri nk'isa 10:15 zo kumuhingamo yagenye umutegetsi azoba vice president mu gihe yogira amahirwe agatsinda amatora mu kwezi kwa 11 uyu mutegetsi rero w'imboneka rimwe n'umupfasoni yitwa Kamala Harris umwirabure kazi yigeze no guhiganwa na Joe Biden matora yo mu ntango igihe abademokrati bariko barahiganira kibanza cy'ubuserukira uyu mugambwe mu matora atekanijwe mu kwezi kwa 11 n'ubwa mbere rero mu mateka ya Amerika umupfasoni agenwa muri ico kibanza byongeye akaba ari n'umwirabure kazi iyo nkuru rero yatangajwe nk'uko twabivuze ejo ku munsi wa kabiri isa 10:30 isaha yo muri Amerika nashaka rero imbere ko dutanga ikiganiro umwe wese agira icyo atubwiye kwigenwa iyo mupfasoni reka dutangure kuri mwebwe Diomede Misiga
kandi bavuga ko ni ibintu byiza cyane kubera ko biraduha n'ingufu bamwe bamwe kubera ko iyo ngufu hari umuntu w'umugabo ntabwo ko ari bibi ko nishegera kiwe nawe yo umugabo ubwo ari umugore igira ngo n'abandi benshi bashaka kwitoza nk'ubu barabyimbamo cyane kandi turazi ko ku bwinshi bw'abantu abapfasoni ni bo benshi ntibihageze mu gihe cy'amatora ubwo rero akaba rero ari umuntu asanzwe azi mu rubuga rwa politiki bamukurikiye mwarabonye ko yari yitoje igihe bari ko barondera uzoserukira umugambwe ni ukuvuga ko atari umuntu asanzwe abaye icaduka muri politiki n'umuntu asanzwe ari muri byo bimaze n'umwanya igikurikiye mu bisanzwe icegera cy'umukuru w'igihugu nk'umufasha yamara iruhande yo kugira ngo amufashe igihe cyose bikenewe byo kumutwara nibaza ko bizogenda neza ntabwo nibaza ko ari ikibazo kihari ntacyo tuzi ko cyane wowe yarakuze kubw'u Burundi mugira ngo abantu turi ngaha muri Amerika arageze ko tumwegera twumve ko imigambi yo bafitiye Burundi ari twibaza ko ari myiza zaba ari niyo umugabo we afise nta byinshi bivuga ku mugabo kuba afise umuntu
no mu Bwongereza ubu turi ko tuvuga iki kiganiro haheze iminota nka 10 iyo nkuru isohotse hari naho mu Bwongereza mutarabimenya ariko mushya ntahe idefense rwema uyu mufasoni mwaramubonye cyo kwiyamamaza eka niyo nkuru perezida vice president Biden yari yitangaje yari yavuze ko azohabagena umufasoni mbega ku bwanyu abanyaburaya bakiriye gute cyangwa ibazo kwakira gute iyo nkuru
jene ubanza nkishura mu ruhande rwanje nk'umurundi nayo kubyerekeye inyitu yo habwe nk'uko ndi umunyaburayi ni ibintu bidasa mugabo rero icyo nashaka kuvuga ni uko ibintu politike ku isi irikwirahinduka mu nzira y'uko abo twovuga yuko ari abazungu bari barihariye intwaro mu minsi yahera gushikaho barenga n'imbibe bakaza gutwara muri Afurika ubu rero ibintu biriko biraja mu buryo aho tubona neza yuko umwirabure yari asuzuguwe canke yari ku murongo ugira kabiri ubu ariko araje ahabona ibi rero uvuze uti ni umupfasoni aha rero ni inshuro zibiri ubwa mbere nuko ari umwirabure hanyuma akongera akaba umupfasoni izo kuri jewe no ku izina ry'abarundi batari bake uba babyumvise nibaza ko ari akarorero keza ka demokarasi n'abarundi kubafatirako kandi ku byerekeye abanyamerika bonyine murabona muri Amerika kugira ibintu bigera aho bigeze ubu murazi esikavaje ingene yabarembeje murazi ingene bagiye barabivamo buke buke mugabo ubwo buke buke hakaba ingorane nyinshi zo gutana mu mitwe ariko ubu rero mukaba muzi yuko na abanje kuba umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure Barack Obama hanyuma yariho nabandi birabure kazi bakomeye bahakiye no vuga nka Condoleezza Rice nawe nyina mufansoni afise ikibanza gikomeye muri leta yunze ubumwe bwa Amerika uyo rero nawe aje no kuri nibaza yuko nk'umwirabure umuntu twovuga yuko bidukinyishije kandi murazi neza yuko atamisi yakiye aciye yegeregere yabirabure imwirabure yishwe n'abapolisi b'abazungu nawuzi rero yuko izo zose ari nzira yo kugira bahumurize abirabure babereke yuko nabo bafise uruvugiro mu gihugu cyane cyane mu ntwaro
yegomeye wili ndabaniwe nkuko twabibaje abandi iyo nkuru ni nkuru ihambaye cyane rwose ikasi ku banyamerika gusa nkuko n'umushyanahe defasa bivuze ni inkuru ihambaye cyane rwose kubirabure aho bari hose mwebwe iyo nkuru naho yoba itarashika mu gihugu cya Norvege cyangwa muri Suwede aho muri mwayakiri gute mwebwe ni inkuru isohotse muri iki gihe turiko turagira ikiganiro
iyo nkuru ndayibonye haraheze nk'iminota ishika nka 10-15 igisohoka ama jewe nayakiriye mu bisanzwe ari maze iminsi ndabikurikirana kugira ngo ndabe uwo bazotora muri bajye bariko barahiganirwa murabizi ko hariho abadamu bashika nka batanu batandatu harimo benshi bari mu bya politiki bafite uruhara n'abandi usanga bari muri politiki mugabo atahora baboneka cyane rero kugira ngo Kamala Harris atogwe nibaza yuko yasa n'uko mengo niwe ari ibyo no kwita favori yari imbere mu bandi kandi n'umuntu dusanzwe tuzi muri politike cyane yo muri Amerika s'umuntu mushasha n'umu senatrice wo muri California akaba ari umudamu bavuga yuko azi ubwenge cyane yabaye umushikiranganzi wo w'ubutungane yari muri Commission des Affaires Etrangeres y'imigenderanire n'amakungu muri Sena rero akaba rero yarafise rero n'ibyo bintu two kwita bonus by'uko ari umwirabure avuka afise amamuko yo muri Jamaica n'Ubuhindi ibyo rero navyo rero biratanga icyizere ku bantu b'abanyamahanga cyane ni nacyo gitumye nkuru jewe kubwanje numvise umengo iranjohe kubona ari watoye aje imbere y'abandi amare basigaye kumenya rero ingene azoheza agakora ibyo navyo navyishye no nabivuga ko dukurindira tukaraba yuko hari ikizohinduka ko Joe Biden we twari dusanzwe tumuzi tuzi ibyo yakoze akiri vice president muri manda zibiri rero reka turindire turabe ingene bizogenda ijambo rinini rifite mu bisanzwe abanyamerika nibo bazotora ama umuntu azarabe ibikorwa bazokora bazo batoye ibikorwa bazokora ingene bizo byifata
mu bivuze neza cyane
rwose ndabivuga ko atari ibyo
mu bivuze neza cyane rwose kuko hariho intambwe igikomeye iyo ntambwe nayo akaba ari amatora aho abanyamerika bazohitamwo vice president Joe Biden hamwe na Donald Trump asanzwe ari perezida muri iki gihe uzotsinda rero niwe azobandanya ikiringo cy'imyaka ine ari ukibandanya cyangwa ari ugusubira kugifata aho rero nk'uko twavuze umufasoni Harris agenwe yoba vice perezida mu gihe Biden yoba yatsinze amatora tugarutse rero ku kiganiro nyamukuru eka cyatuzindukanye uyu munsi kugira ngo tuvuge cyane cyane ibintu biko birahinduka mu Burundi cyane ibintu nkamwebwe abarundi baba muri diaspora baba bamaze gushima kuva aho habereye amatora haize nk'amezi ashika nk'atatu nuko twabivuze hari inzego za leta nyinshi zimaze gushingwa leta abashinga amateka abakinguza amateka abahanuzi b'amakomine hamwe n'ibindi ikintu mwebwe mumaze gushima mubibanze gushikirizwa imbere yuko tuja kwidonidora kimwe mushinga ntaye defense rwema nk'ibi
ego ibintu ngira umuntu yo arashima ingene intwaro ingene mu ntwaro babisikanije nayo kuzerekeye ibimaze gukogwa ibikogwa by'intwaro naho ubungira aracari kare kugira tuvuge yuko ari byo twoshima cyane tukagaya
imigambi imaze gushikirizwa
ego ibyo nivyo ari yo migambi ituma habishize mu banyagihugu mugabo urumva imigambi n'imigambi nyene mugabo ibiraje mu ngiro ngo tubone neza utwovuga umugambi tubwe cyane ujanye n'ibintu byo kugwanya corruption akaba n'imigambi yo guteza imbere ubumwe imigambi guteza imbere kugwaruka mu bijanye no kwiyungunganya bakamenya ingene burangura imigambi yabo ibyo ari imigambi iriho imaze gushigwa imbere turabona neza yuko iyo migambi ikurikijwe ego igihugu cyo kogorora kandi sikuvuga ngo kogorora bo ibyo biva kubivuze no kubibona dushatse kuvuga yuko umurazi igihugu turi mu bukene budasanzwe kubera murazi yuko hari ibihugu byadufatiye ibihano kubera intwaro yoba idasemeye ariko rero twibaza yuko ibyo byose ntibagiye cyane cyane n'umugambi uvugwa yuko ntashobora kuba imigenderanire myiza n'ibindi bihugu ariko rero izo zose biracyari imigambi ariko iyo migambi ishyizwe mu ngiro tubona neza yuko azoba akaruhe ariko rero kaba sinzi ngayo uko navuga imigambi gusa yashyizwe imbere ariko hariho n'indi migambi tubona yuko
hari imigambi ku bwanyu mubona itarashikizwa ariko mwibaza ko yuba ari imigambi yoshirwa ku rutonde rwa mbere
yego cyane turabibona kuko murazi neza yuko kuva intwari yihindutse kandi no kuva amatora ariko araba murazi yuko dufite impunzi nyinshi ziri mu bihugu bibanyi n'abandi ababishoboye bashoboye gushika kure aha rero nuko benshi bifuza gusubira gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi tukaba twumva na leta yarabateye akamo ngo basubire mu babona ibyabo ariko rero izo twebwe tubona yuko kugira bishoboke nuko uba intambwe leta ikintu yo kwerekana yuko nk'abataha tubizeza yuko batashe boba bari mu mutekano kanye boba basanze abandi nk'aho ushatse kuvuga nk'ibyerekeye abanyororo ba politike nk'aho twari dukwiye kubaza icyo kintu ntikirigera kivugwa ariko ibyo bintu duhora tubona kenshi y'intwaro zihindutse icyo nicyo kintu cya mbere bashyira imbere bagatangura gutezura gatoya abanyepolitike bakarekurwa ibyo rero twebwe tubona yuko bivuzwe cyangwa bigashyirwa mu ngiro zoba kimwe mu byotuma abahunguka
namwe Diomede Misigaro ibintu imigambi yatangajwe na leta nshasha kuva igiyeho eka ibintu bimaze gushikirizwa bireza agatima n'ibihe
nanjye ngomba kunganirira ariko abavuga mu kanya biraboneka ko niho bakitangura twafatwe n'ihenda tuvuze ngo plan ngo hari ibintu bigeze niwe ku mugabo amatwi dusomera n'ibikorwa biri ko birakorwa tubona ko ibintu biko bije mu buryo hari nk'ibijyanye nk'uko yaje kubivuga n'ibintu cyo kurwanya igiturire inzego zaragiyeho hanyuma ikintu aherutse ko kijyanye n'iby'impunzi nicyo kikozeho muri iyi minsi nizera ko kubona ko n'impunzi ariko zisaba gutaha nuko hariho icyizere ikindi cyashimira ngo batari bafite umugabo kibonetse abo barundi birababaje ko nabo nyine bashaka gutaha umugabo akaba ari ibintu byinshi biteza gucamo gusakuriza turajemo ngo naka yakoze ibi ariko iyo ubonye ko umuntu avuga ati narahunze ariko avuga ati ndasubiye inyuma ni icyizere cya mbere cyo kwereka ko mu migambi abantu bafise intwaro bishasha ifise abo bari hanze bayumva mu cyane ikintu bashobora kuvuga ni uko mu bintu bagiye basaba abarundi bogira kandi nibazi ko bizodufasha mu bijyanye no gutera imbere n'ukuntu abantu botwagwa neza kurusha hariho akantu bituma gasanduku aho abantu bazohora bashyiraho utoreza gushyira ku izina ryawe aho ushyiramo ibitagenda neza ibigenda neza kugira ngo ibyo bintu byaje hamwe bigire icyo bishyika ku kindi gihari icyo kwizera ngira mwarumvise muri serivisi ko hari n'abantu bahora dukorana bo hanze basa n'abariko baje ngira ngo barabona ko ari ikintu cyangiza ariko abarundi icyo ni ukuvuga ari kimwe kandi tutabuza kwibagira ni uko bemeye bakagorwa bakabaho nabi umugabo avuga bati twebwe turihagara ko twemera ko umuntu aduhonyora ko yamfashanyije no kuvuga ngo ndaguhaye umugabo ukora ibi
yego
barerekanye umugabo ufite
ndibaza ko n'ubu abashasha nabo twobabwira tuti ubandanye ku kazi mutunganirize bose kandi tunako gushika kumbira ko biraje mu buryo.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Namwebwe ku giti cyane cy'umuntu cy'umunonda ba muri diaspora ya Bede misigaro ibintu ngoba imigambi yo bitaratangazwa ariko mubora ko ari imigambi ari kwiye gushigwa ku rutonde rwa mbere nk'iyi ni defense rwema yatubwiye n'ikibazo cyo kufungura abanyororo ba politiki.
Ndibaza ko mu bijanye n'ubutungane hari ibyo bita grace presidentielle ndibaza ngo aheruka kurahira kandi umengo bisa n'ibiri mu migambi ko bishobora kumwanya uwo ari wose hanyuma nituze dusaba byinshi byaba bituma n'ubutungane bungana ari nk'umuntu aba yagirizwa ibintu bibi byinshi yakoze uyo muntu atunganirizwe yaje mu rukiko agire yende ngira ngo abantu amugabanirize n'imwaka yo gufungwa ariko ikigongo cyarangiye ndibaza ko n'umukuru w'igihugu wabwira ngo batwumva aho bibaye ngombwa kwari abarundi bibaza buba biboneka ko barenganijwe cyanye urubanza rwabo rwateje rudakwiye gutaraje mu buryo ndibaza n'ushinzwe imanza mushasha twavuga mushikiranganje ubutungane ko azo bijamo n'ingoga nta muntu yofungura gufungurwa ubusa basitse n'amakosa bagirizwa twizere ko n'imanza zabo zizocika umuntu agafungwa azi ikosa bagize ryabaye urubanza rwaracitse ubu rero imyaka ubwo bajya abantu bakumwanya muremure batarataka na kimwe bazi bagirizwa n'ibiki n'imanza za politiki murazi ko ziba ndende cyane twizere ko nazo nyine arazo kiguru baza kuvuga ati turi turazi yo arenganye bagucira imyaka 5 bagucira mugabo n'abantu nabo bakamenya ko imyaka bakiringana yego ufasha
yego wili nabane we namwe mu ngira ico mutubwiye ku ibintu mu maze gushima mu migambi yatangajwe n'ibihe
ico jewe nagomba gushikiriza kuri izo nuko murabona amezi 3 no mwanya mutoya umwanya muto ariko numwanya usobora kutwereka inzira aho irikiraja rero muri ivyo rero turamaze kubona yuko hariho ishaka hari ishaka mu bintu leta imaze kumenyesha bimwe bimwe na cyane cyane nk'ivyerekeye kugwanya abasesagura itunga ry'igihugu ivyerekeye kugwanya bakaboko izo n'ibintu byiza cyane kuko murazi yuko mu bihugu nk'ibi byinshi bimeze nk'ibi by'iwacu bitaratera imbere rwose bakaboko usanga basubiza ibihugu inyuma cyane rwose icyo rero ni cya mbere kitwereka zarashikirijwe n'umukuru w'igihugu birashikirizwa n'abashikiranganji nibitwereka yuko hamwe bigiye mu ngiro neza ku nzego zose gushika ku rwego rwo hasi rw'abanyagihugu ibyo bintu birashobora kugira icyo bifashije cyane mu iterambere ry'igihugu icyo ni cya mbere ikindi gira kabiri jewe ndafise icyizere ku byerekeye imigenderanire y'u Burundi na Makungu narabonye mu minsi ya mbere ndabona abaserukira ibihugu byabo mu Burundi ukuntu bagiye barakigwa n'umukuru w'igihugu bakakigwa n'umushikiranganji ajeje imigenderanire narabonye ko umengo hariho impinduka isa n'iyiriko iraba mu kugira ngo u Burundi busubizwe ikibanza cyabwo mu Makungu ni ukuvuga yuko ndafise icyizere cy'uko n'umushikiranganji ajeje ubwo bushikiranganji murabona yuko ari umushikiranganji yari asanzwe ari muri ivyo bintu muri Amerika muri onye nibaza yuko azoshiramo ingufu zose zishobotse kugira ngo dusubire kugira isura nziza mu makungu ibihano Burundi bwafatiwe biveho Burundi abarundi babandanye bakora kandi n'ubutunzi bw'igihugu burashobora guca bwisonanura
ibintu navyo
byo rero nivyo jewe no uvuga zihuta muri aka kanya ama ibindi ngira ngo turaza kubandanya tubiganira
ibindi bintu wiri ndabaniwe mwibaza ko byari kuba byo byashikije mu yindi migambi ariko ku bwanyu muri hanze igihugu muri diaspora mukabona ko ivyo bintu bitari ku rutonde nk'ibi ibintu mwa mufite ko amakenga nk'ibihe bitashizwe aho
ibintu kumbure ngira ngo nibaza ko bi byari gushobora kujamwo bitagiyemo ni sinzi ko vyoba ari byinshi mugabo bamwe babivuze ngaho bagenzi banje turiko turaganira hariyo nk'ikibazo cerekeye impunzi kigezweho muri iyi minsi ico kibazo rero nibaza ko ari kibazo leta ikwiye kwicarira mugabo si kibazo leta izokwikora nayo nyene ni kibazo kizotegerezwa gukorwa n'ibihugu n'abaserukira ibihugu izo mpunzi zirimo na cane cane Tanzania u Burundi u Rwanda na Uganda mu karere ivyo rero nibaza yuko ari bakwiye kubiha uruhande runini kugira ngo ico kibazo gitorege umuti biciye mu migenderanire dusanzwe dufise kandi twibaza yuko u Burundi buri ko burakora kugira ngo bushobore kwameliora bushobore gusanura imigenderanire y'ivyo bihugu isubire kumera neza ico rero ni kimwe ame kindi ni cerekeye guha uruhara runini abarundi baba mu mahanga kuko nkuko mubibona abarundi bari mu mahanga barafite uruhara mu iterambere ry'u Burundi kandi uruhara rukomeye benshi bariko baratahuka kugira ngo buguruze amahinguriro bugurure bikorere utwabo kugira ngo umunyagihugu w'u Burundi muri iki gihe tuzi ko u Burundi bwari bwarafatiwe ibihano ubu barafashije cyane kugira ngo umunyagihugu w'u Burundi ashobore kuronka akazi nawe ni yisununure ku ruhande rwiwe ashobore kwiteza imbere nubwo atamahanga yariko aradufasha mu byerekeye by'ubutunzi nibaza yuko icyo kintu rero ari ikintu leta y'u Burundi ikwiye gukwankuraza cyane abarundi baba hanze kugira ngo ubwo rwego rukomere gusumba rugire n'amategeko arugenga icyo rero nibaza ko kitaragerwaho cyane
ibibazo
ama nagira mvuga akantu gatoya gusa kuzerekeye imigambi leta yashyizeho mbengo muri 2018 sinibuka neza ni ivyerekeye plan national de développement iya plan national de développement irimo imigambi myiza cyane mu mpande zose z'ubutunzi bw'igihugu hamwe rero yoramuka ishyizwe mu ngiro vy'ukuri bibaza yuko yogira uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu
muravuze imigambi ikomeye imaze gushikirizwa mwavuze kandi ko igihe kiri gitoye cyane guze kushikaho atawuvuga ngo ariko araba aho iyo migambi igeze mwavuze ibibazo bihambaye ibibazo mwibaza ko bitaratomagwa neza harimo ikibazo cyo kurekura abanyororo reka n'iki kibazo muhereje ko mushya nawe wiri igihambaye cyane uruhara rukomeye mu gihugu rw'abarundi baba muri diaspora murashaka kutubwira neza uruhara mwifuza ni nkuruhe mushya nahe ndabaniwe
uruhara twifuza nuko la diaspora igira amategeko cyangwa igira amategeko ishingiye ko sinzi igira amategeko ya cooperation uvuga mbo cooperation turabarundi mugabo turashobora kuba dufise n'amategeko atugenga ashobora gutuma abarundi bagira bati aha aturumva kumengo turakingirwe kandi turafise ishaka ryo gukora kukubera dufite amategeko atugenga yo kudushigikira nibaza yuko ico kibazo carigeze kuvugwa nibaza yuko cyosubira kikicarirwa gatoya kugira ngo turabe yuko bogishyira mu ngero vy'ukuri tukagira amategeko adukingira anatugenga kugira ngo dushobore gukora mu buryo bwemewe
Jumeda Misigaro ikibazo cha diaspora ikibazo abarundi batari bake cyane cyane babahanzi bakunda kugaruka ko ibintu uburenganzira nka diaspora idafite muri iki gihe mwifuza ko bwo ronswa abo muri diaspora ni nk'ubu
ndibaza ko nk'uko abaje imbere hari ibintu bimwe nibaza ko bishobora kuba ariko badukorera ko cyane hari nk'ibintu amateka agenga diaspora
turashima cyane ko bisanzwe bikorerwa muri ministeri z'affaires n'imigenderanire y'u Burundi. Hanyuma ariko hari nigeze kumva ijwi abantu bo muri diaspora kenshi basaba ko muri diaspora kugira baduserukira ku rwego rwo hejuru. Ndatanga akarorero, njye nabaye mu gihugu cyitwa Senegal. Senegal bagiye kuraba abantu benshi ba Senegal benshi baba hanze, n'abantu binjiza mu gihugu hafi ibintu birenze 25% by'amahera akoreshwa mu gihugu. Urumva abantu ngira ngo umuntu yo kwirengagiza n'abantu mu gihugu batunze ababo bafasha rero na novuga ni n'ubutunzi bw'igihugu baba bari mu masetere. Harageza huko ni mu bintu bijanye ni nogita muri parlement bafisemo abantu baserukira abo bantu cyo bakora ni n'abantu baba hanze. Mugabo iyo hageze ku inama ikorana nabo nyine baba bahari. Icyo bakora ni iki? Ni uko bakorana n'ibiro byashinzwe kuko bafite ministeri z'affaires étrangères y'ubugenderanire n'abantu ba Senegal baba hanze. Abo bantu mu mategeko ibyo bakora ni ukumenya ko dufise abantu baba hanze hanaka bafise umugambi kugira ngo binjize ibintu binini. Mbe twobohereza gute nk'ibintu bijyanye niko bakora benshi bafite amafaranga nk'ubwubatsi cyangwa kuzana ibintu byo bahungura n'ibiki? Ni nk'uko abafaransa bavuga ngo on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nta muntu yo kuvugira atazi ingene ibintu bigaragara hanze. Nta muri Amerika par exemple aho turi akarorero akaboneka nk'umwe abe muri Suwede turavugana mu Bwongereza uwundi cyangwa ngo baba batatu bakavuga ati umwe iburaya uwundi asirikire impunzi ziri muri Afurika zo agenda kubaraba muri Afurika y'epfo n'ahandi, uwundi asirikire impunzi ziri muri Amerika tubare nka ngaha gushika mu za Brezil kora urundi barahagaze barundi batanga gusohoka cyane. Ibyo bintu iyo bigiye hamwe n'imigambi abo bantu bari hanze bagiye gukora usanga byoroshye kubera ko bafise ahantu hacitse. Nuvuga ngo mu Burundi na icyo kinda kihari ni uko babishyiriye mu butunga muntuze mu bushikiranganji bw'imigenderanire. Hariho abantu bakurikirana ibintu ubwa ntibirashika ngira ngo kuko abasenegali ariko ndabivuga ariko n'ikintu cyotuma abarundi bari hanze
ikintu
kandi bicukira ibikorwa bitari bike mu Burundi. Nibaza ko mu minsi iri imbere bizaciyumvira kandi na diaspora sinzi ko nk'uwishinzwe icyo sindi kirashika ariko twigeze kuba tubivugana tuvuga tuti n'ikintu tuzosaba kugira ngo tubone ko ari abantu bari muri bufasha kugira ngo ibyiyumviro byabo
hanze. Yego kana Diomede, uruhara rwa diaspora ni uruhara nk'uko mubyumvise ruhambaye cyane rwose no mu bindi bihugu byo muri Afurika bimaze gutera imbere. Diaspora rero ishyirahamwe rya diaspora mu Burundi ririho kanatsinda kenshi na kenshi rimwe mu mwaka barahuriye mu Burundi bagashika ku migambi itomoye. Ariko ku bwanyu umushyira ntaye Defense Rugema, ikintu ikitarakorwa gushika kugira ngo kigire akamaro na diaspora kandi cyongere kigire na kamaro n'u Burundi ku bwanyu mwihweje ibintu ni hike?
Gucane ibyo umushinga nahe buriya sikize kuzekere diaspora iyo icyo ni ikintu gikomeye gihambaye cyane kandi nibaza yuko gishoboka. Mugabo intambamyi zihaba ni uko mujya muri diaspora ego uko politike iri kwiraba mu Burundi hari igihe bigiranuzeye ingaruka mbi ku Barundi bari hanze. Ugasanga ibintu ntituvyumva kimwe, ugasanga ntituje hamwe kubera tudahuriye muri ibicanye biriya mu vyeke politike. Iki rero nico kibe intambamye kenshi. Ariko rero mu bisanzwe nibaza yuko imbere yuko diaspora isaba kugira leta ifashe ubwacu muri diaspora dukwiye kuraba umugambi urashe werekana cyane cyane dushyira imbere yuko turi abarundi bari hanze nk'uko diaspora ibisigura. Turi abarundi bari hanze dushyire politiki hambavu mugabo turabe icyo twokora turi abarundi icyo twokora kugira duterere agacumu k'umwe abarundi bene bacu bari mu gihugu igihugu cyacu kandi natwe dushobore kwiteza imbere mu gihugu cyacu. Yego birashoboka yuko cyane benshi barateye imbere abo bari mu bihugu byo hanze ariko izo ntibicemeye cyane kuko burya kuba dufise aho tuva kuko turarabira nko ku bandi banyamahanga hari abandi usanga bamwe umenga basana bakinezwe iwabo ariko twebwe abarundi n'ukuri twari dukuye kuja hamwe tukaraba ingene rero twabanza tukaje hamwe kandi iyo migambi twoshikiriza leta kugira itworohereze mu ingene twokorana kugira duteze imbere igihugu izo tworeza tukabija ko ariko twanje kurangira kuja hamwe kuko ngubu uracishije muravuga uti ari diaspora ihorikira ihura mu Burundi ariko usanga hari bamwe benshi muri iyo diaspora batiyumva muri abo bandi baserukira bajya mu Burundi urumva ngaho haracyari intambamyi. Ibyo rero nibyo twabanza kwiga mu gihugu cyose mu gihugu kimwe kimwe bakabanza bakaraba ingene twokwitunganya nka diaspora. Icyo ni cyo kintu je mbona cyoje imbere ibindi byose ibindi bibaza biragoye ko twavuga ngo twabishitse ko mu ejo cyangwa hirya ejo mugabo je mbona yuko ari cyo kintu gikuru twoshira imbere na leta ikatworohereza n'amambasade cyangwa abambasaderi bakatworohereza bakabona neza yuko uri hanze nk'abarundi tutari hanze mu mugambwe uyu cyangwa uriya ibyo bintu bakabiturinda tukabona kuja hamwe nk'abarundi kugira ubwicho dushikako.
Icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose kuja hamwe ni ikintu gikomeye ni na cyo shobora gutuma imigambi abarundi bari muri diaspora bashikirije leta aba ari imigambi eka abarundi bose bahuriyeho kandi ishobora na leta ishobora guca ishira mu ngiro mu buryo bworoshe. Icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose. Mu bindi bibazo mwashikirije mu bibaza ko bikiri mu migambi ni ikibazo nkuko mwabivuze cya ruswa ikibazo gihambaye cyane rwose mu iterambere ry'igihugu eka ikibazo kiraje ishinga abategetsi bo mu Burundi abarundi muri rusange eka cyane cyane n'abo bo muri diaspora bashyira nayo turi kumwe. Icyo kibazo ni ikibazo cyamye kigwanywa kuva kera ariko kenshi na kenshi ni migambi yahereye mu majambo gusa ariko ikintu mwibaza ko ireta yoyo mubona ko coba cerekana ko yahagurukiye ico kibazo ca ruswa nkiyihe reka dutangure kuri mwebwe mu shinga ya Diomede bisigara
cyo murakoze. Je ndibaza ko turaje muri mu ngingo zimaze gufatwa turi kingere ministre de l'interieur uwo w'intwara yo hagati ya gusikanyira hafi harakarorero kamwe katanzwe mu minsi yahera aho abarundi bamwe bagenda gukorera nyuma muri Tanzania gucindero gukora ibikorwa byo mu mirima akamara nk'amezi atandatu batari iwabo bamwe bava hagati y'Igitega ahandi hafi yo kuri Fonda. Hari abantu bari ku mupaka barindiriye ko aba bantu baza kandi bitokora n'amategetsi numvise umenga harimo n'abapolisi byarasohotse byaravuzwe nk'ibyo n'ibintu byerekana ko byabasigaye acicara batakiri muri ibyo. Ubu uwonona arafatwa agahanwa kandi bisize amategeko ngira ibyo sibishasha ndababwira mwarabyiboneye barabyerekanye. Iyo rero ni intambwe nabijya navuze kajya gasanduku bavuga bati aho umuntu wese abona ikintu kitakendereza kwigishira ndibaza ko n'uruharago rw'icyo guturire cyatekeje cyatumye ngira ngo bamwe baba bari hejuru abandi bakaburiramo. Izo n'ingingo ubona ko kuva ku mukuru w'igihugu n'abatwara bose ubu baba bashyira imbere baranabivuga ntibishyira ibyo kuvuga gusa kubera ko byasabwe kujya mu biro turinde ko bizobandanye kugira ngo turandurane n'umuzi aho kageso kakaboko ata kintu kimwe kigira gikorwa kitajyanye n'akandi kamushije muzi. Yego ndazi ko hari umuco w'ikirundi uvuga uti umuntu yangiriye neza akamushimira umugabo bikava kuri wewe nibwo ko umuntu akubwiye utatanze ibi hari umuco w'umuco w'ikirundi Jean Frederico duhuye twarabanye turandiranye waramama ngo dusangire kamwe icyo ni kirari giturire umugabo bya bindi by'uko uyu munsi kugira ngo ubone uruhusha rwo kugira uko cyangwa umwana wawe ashobora kujya mu bindi kandi wumva rero ni bwose kubembereza ni uko uyo mwana atereza kuja muri abo bandi bajya kwiga ati mugabo nanjye utabaje kugira uko narenga ibyo nibyo bitukwiye kurwanya kuko byononera abatari bake. Mugabo warusabye uti ndeye byamaze gukora n'ibigira munani umwe arabyiboneye hari abantu bafashwe bagirizwa ko bagenda bahohotera abandi nk'umuntu aje gukora akazi n'ibyiwe ukabimwaka ku nguvu atitambaye kutagabuye cyane umubiri uvuga ati jewe ndajimbanye ibintu ati nanjye tudasangiye ngo mfate umunsi nawe ufate iyindi agenza nyumutaye ibyo nibyo bintu ngira ngo leta yahagurukiye kandi izotuma Uburundi buhinduka mu minsi iri imbere kuva ubu kandi turabona ko biriko biragenda neza. Murakoze.
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Munsi ya nahe idefense rugema umugambi ika migambi myiza yaratangajwe ika nkuko Diomeda bivuze hari ibintu bigaragara bimaze gushikirizwa. Mwebwe mubona gute ikintu cerekana ko iyo migambi itazoba amasigara cicaro ni ihe nkuko byabaye mu mareta ya hitiye mu Burundi?
Ego nkuko twabivuze ubu haracyari kare kubya tubone yuko iyo migambi izoja mu ngiro nkuko bivugwa. Ariko rero burya hariho iyo ibintu byimonogoje ugasanga abantu abajeje umutekano cyangwa mu nzego zose bariko bakibiturire ku bwinshi ugasanga byabaye ingeso mu gihugu. Rero nibaza yuko leta yabanza ikaraba cyitandika kibazo ati ikaraba kimbega biva kuki arabyo no tanga nkaro. Rero burya kugiturire birashobora kuba bivuye kubera uvuguti jewe agashahara ndonka ntikankwiye. Ibyo birashobora gutuma uvuga uti jewe hakongwa mu bana reka ngira ibi. Ugasanga rero muri icyo gihe rero leta nibanze irabe isuzume neza irabe yuko abakozi bayo bafise agashahara kabakwiye. Hanyuma ikindi naco umuntu arashobora kugira amakosa nk'ayo kuko babona ati n'abankurira mbona babikora. Aha rero ni bimwe bavuga mu Kirundi ati umwera ubibukuru gakwira hose. Hari biturire burya umupolisi ariko aragiturire ku ibarabara urumva bagiturira ku ibarabara bibona bose. Ariko rero hari ibindi biturire biribwa tutabona bitaboneka. Ibyo rero nibyo biturire biribwa n'abo bantu bari hejuru. Urumva rero iyo abantu bato babona ati mbega uyu muntu ko tuzi nge nahembwa tukabona ingene yibeshejeho ko ari ibintu birengeye, ibyo zose birashobora gutuma abandi nabo nyine bavuga ati natwe reka tuje mu reka tugira akajagari nk'abandi. Aha rero icyo leta twabasa kugira ngo babivuge cyane cyane baraba abo bantu bato bato nibahere hejuru barabe yuko ibintu bigenda neza. Hanyuma nkuko nabivuze umwera ubibukuru gakwira hose.
Yego me.
Hanyuma ibintu ariko umuntu akoze ikosa n'ukuri ego ibihano byategekanijwe biteza gukurikizwa uko niko bigenda. Ariko rero leta rero niraba ingene icyo kibazo yocicarira bigakora kuri bose nibikore ku ruhande rumwe rw'abanyagihugu.
Wiri ndabaniwe imigambi yo kugwanya ruswa ikaze yaratangajwe. Ikintu mwibaza cokorwa kugira ngo uko iyo migambi yashikirijwe abe ariko izoshirwa mu ngiro ni hibi?
Nagira ngire ico mvuze kuri ivyo umugenzi wanje Yinde France Rugema ashikirije nota zerekeye yuko hashobora kuba hari ibituma kujya ruswa bibaho na cyane cyane nk'ivyerekeye nk'imishahara mito iri mu bakozi. Nibyo imishahara irakwiye kusubirwamo umuntu akaraba ubutunzi bw'igihugu uko bwifashe kugira ngo imishahara y'abakozi ihinduke gatoya. Ariko rero tubisubiyemo naho hariho kujya ruswa bitagira insiguro ku vyerekeye imishahara kuko nk'umuntu arashobora kujya ruswa kukubera ari ingeso asanzwe afise naho yoba afite ubutunzi bungana gute ugasanga aguma asahura amatungo y'igihugu. Ivyo rero navyo ni mbengo yanabivuze
no kuraba umuntu ntave adewukirwa muri uwo mugambi wo kugwanya abajya ruswa. Ni ibintu rero jewe nibaza yuko kugira ngo bije mu ngiro nukwamizaho mu manama y'abakozi, umuntu akabisubiramo ntacyo bitwaye, umuntu agumye abisubiramo yibutsa, na cyane cyane akerekana muri mu buryo bwo gukora yuko ibyo bintu yabihagurukiye mu kubihana. Icyo ni cya mbere. Ikindi kigira kabiri nibaza ni uko hari ibintu vy'imonogoje vyerekeye amadosiye y'abantu, ugasanga dosiye irashobora kumara muri tiroire iminsi n'iminsi, amezi n'amezi itavansa, kugira ngo umuntu amaze gutanga ruswa aba ariho dosiye iwe yegezwe imbere. Ivyo bintu navyone ni ibintu vyo guhagurukira, nukuri bigatuzwa hamwe izo bintu abanyagihugu bavuga bati turabona yuko hari impinduka yabaye, ubu nta muntu akijyamikwa dosiye yiwe ngo ijyamikwe ngaho, o muntu mbere yuko umengo urabona ko umengo bisa n'uko uwo muntu abashaka yuko umupfumbatisha kugira ngo dosiye yawe yavanze. Icyo rero nibaza yuko nacyo nari ikintu ni ibintu bikwiye gushimikirwa, ko izo bintu bibiri kugira ngo by'ukuri tubone ko byagiye mu ngiro. Sino tuzosanga babivuze rimwe mu ntango nko muri amezi ya mbere, hama mu nyuma bigaca byibagirwa ntibisubire kuza biributswa byibutswa, tuzosanga izo byaruswa byamaze kuba nk'umugenzo bibandanye nk'uko
vyahora.
Ntihabe ikintu na kimwe gihinduka.
Mu bindi bibazo mwashikirije nibaza ko tutorangiza ikiganiro tutabishitse ko ni ikibazo cy'imigendere ya delay. Haratangajwe imigambi yo gusubira ku ngabo umwe, eka kugira imigenderanire myiza n'ibihugu hisunzwe ubungane, eka n'ukubahana hagati y'ibihugu. Iyo ni imigambi yatangajwe ku bwanyu mwavuze mushyirantahe wili ko hari n'abategetsi bashasha bajeje umugenderanire bari basanzwe baranonosoye uyu mwuga. Ikintu mu kanya gatoya cyane rwose ko ndabona akanya kihuta, ikintu mwibaza ko cyokorwa kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'amakungu isubire itsimbatazwe, eka iyo migambi iratangajwe ni ivyiyumviro vyotangwa n'abantu muri diaspora nkamwe, ibintu byokorwa ni nk'ibihe naho byo bimaze gutangazwa?
Je nibaza yuko icyambere cyokorwa ni uko haba korosha imitima, kwiyugurura, umuntu akegerana, abategetsi bakegerana bakaganira. Hari intambamyi, hari ibihugu bigira biti jewe kugira ngo imigenderanire isubire kuba myiza, nuko mbona yuko ibi bintu byaduteranije cyangwa byateranije ibihugu itorega umuti muri izi nzira izi nk'izi myiza. Ikiganiro, kuganira nivyo vya mbere bishobora gutuma ibintu bija mu buryo. Ikindi nibaza kindi ni uko habaho no kwizerana kugira ngo igihugu n'ikindi nubwo batoba bacuditse cyane mugabo ntihabe ibintu byo korohereza abaza gusambura igihugu kinaka. Ibyo bintu navyone rero ibintu nibaza yuko bikwiye guca mu bintu by'ibiganiro. Nibaza yuko iyo rapprochement niyo ya mbere ishobora gutuma ibintu bihinduka muri icyo gisata cy'imigenderanire hagati y'ibihugu. Ibindi navyo no kugira ibiganiro nabajya abantu badufatiye bihano, umuntu akabereka mu by'ukuri yuko turiko turakora kandi ko igihugu gishaka yuko ibintu bihinduka, akaba desacte akaba ibikogwa byerekana ko turi mu nzira nziza. Muri icyo gihe nibaza ko nabone bazoheza bakabona bati vya bindi biri nivyo, reka twerekane na twebwe ibituma de bon geste zishobora gutuma twankuraja abo bategetsi bashasha kubandanya inzira nziza bafashe.
Idefense Rugema, ibintu mwibaza ko byo tsimbataza imigendanire y'Burundi makungu ni nk'ibihe, ibintu vyongera ku vyashikirijwe n'abategetsi bajejwe ubwo bushikiranganje hamwe n'abategetsi b'Uburundi muri rusange?
Ego, ico kibazo kirimwo ibibazo vyinshi mugabo novuga nk'uko kuberekeye cyane cyane kuzereka imigenderanire n'ibihugu bibanyi, hari icyo kibazo, hakaba n'imigenderanire y'ibindi bihugu, aho twavuga nk'ibihugu by'Iburayi byadufatiye ibihano kugira dusubire kwizerana. Niko navuga tugume turi mu nzira yuko umenga duteza
kugira tugire imigenderanire kugira dusubire turonke imfashanyo ibyo si mugabo tuvugane nk'abangana kandi ibyo ndacishijemo ndavuga yuko leta yarabyifashemo neza kuko hari ibyo yashoboye gukora itaze inze ariko rero ibyo bintu by'uko twosura tukayagana n'ibihugu cyane cyane ibihugu byadufatiye ibihano ibyo bizoteza kuba ariko rero ahakomeye cyane ni ku bihugu banyi kandi no mu kirundi baravuga ati za kurikira ku nama ikintu imigenderanire yose tuzogera n'ibindi bihugu tudashoboye kugira imigenderanire myiza n'ibihugu bibanyi nka mu Rwanda Tanzania cyane cyane washaka rwagufate ku Rwanda kuko nigo tubona yuko hari kwaraba ibibazo bijanye n'impunzi ziri muri icyo gihugu ugasanga hariho ibintu byo kugereranya nk'uko bitenga mu Burundi naho hoba hari abandi banyarwanda batera umudurumbanyo ibyo bintu no kuri twibaza yuko novuga ko izo leta zose uko ari zibiri barakwiye kwicarana ibintu by'imyikekano bikahava cyane bakavuga ni ukuri ari abarundi bakavuga ati twebwe uruhande rwacu nta banyarwanda bo muri FDLR bahari nta abantu baza gutera u Rwanda bava ngaha abarundi bo mu Rwanda bakerekana neza yuko impunzi ziri mu Burundi zitaja gutera mu Burundi ibyo bintu bikaja habona bikavugwa mu nzego zo hejuru icyo kibazo bakakiganira bakubahukana ibyo nizo zotuma
ndabona kanya
umubano w'ibihugu bibanye dabor uja mu ngiro hanyuma n'ibindi bikaza mugabo ikintu giteye ingorane kandi kiriho kiraba ingorane mu karere n'icyo kibazo cyadutse cy'ingorane twagiye turacamo cy'abahutu n'abatutsi usanga bahitira abahutu aha bahitira abatutsi ibyo bintu nibaza yuko ibyo bihugu bibiri byacu murazi yuko dusa n'amahasa bari bakwiye kwicarana bakavugana tugasubira tukaba ibihugu bivukanye nk'uko twambye kuva na kera narindi
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Diomede Misigaro ndabona kanya katujanye yari kibazo cimpunzi tutaba dushikako ariko tuzogitorera umwanya nashaka namwe mugire icyo mutubwiye kugira ngo imigendanire y'u Burundi itsimbatare imigendanire y'u Burundi n'amakungu itsimbatare kurusha mbere eka nkuko abategetsi bashasha babitangaje ikindi kintu mubona mwebwe cokorwa kugira ngo iyo migendanire itsimbatare koko nk'ibi
imigenderanire nk'uko babivuga mu bisanzwe imigenderanire nuko wisanga ugiye ahantu nabo bagiye bakisanga ngira abarundi mu bantu bashobora kuba bagerageza kubana neza n'abandi abarundi bari imigenderanire rero baravuga bati aho bavuga ati akansheza nibaza nashaka kushyira kuri nicyo umuvandimwe ahereje ko hari ikibazo kiboneka kiri hagati y'urundi rwanda urundi bwariyuguruye ingwano iraba kandi kenshi tujye kubendana nk'uko uyu mugabo yivuga ati byose n'abatutsi kenshi nk'ibyabaye 2015 duga byari twavuga ko umuti munini byava mu Rwanda n'urwabyanga abantu benshi barafashwe baragiye mugabo ikihari n'uko bavuga bati ibyabaye byarabaye katugende mugabo ico gihugu gute reka tugende mu nzira imwe itomoye mugabo sinongere guhendwa nkuko kera naheze ngasanga umwe nabitse abantu bashobora gushyira amakara mu gashamba ico novuga ni kimwe arabanyarwanda arabarundi abantu bari mu gihugu arashaka ko ibyo bintu biba ubu rero abari hejuru niba ari ibyo ntabwo byahinge kandi ntambamwirazi ntabwo ndabyo ku rutoki mugabo ngira ngo umuntu yoba ariko aradiribura yonona muri ryarejo arazi muri rya ntara yacu Tanzania ndibaza ko mwese murabibona nakadasohoka none byumva gute muri Tanzania bigenda na Congo narabugije ubundi Tshisekedi yahaca biri mu buryo none biva kuki ko ari icyo gihugu kimwe reka rero yicare baganire hanyuma ugenderaniye y'u Burundi njye kuri ibyo byo kuvuga ko n'abantu bari Buraya Buraya harageze igihe ingingo zasohotse kubera bivuye ku Barundi bamwe bamwe bahungiye bemeza ko atakigenda niho u Burundi bwakubita amabwari yugaye Burundi ntibwiyugaye ntako butagize harabaye inama nyinshi igihe cyose zibaye u Burundi babasanctionne ku bintu bitumvikana ndashima ibyo ubundi hariho umuambasaderi mushasha w'umufaransa yagiye mu nama aho babona kumenga ibihano bafatiye u Burundi bisa kabaye nk'akarenganyo twizere ko rero uko iminsi ihera n'abari bagiye bafata ibihano babona ko afite twabaye kurenganya kandi ngo karenganye turabizi ko byama bihari ni wowe kuvuga ati ndaguha iburyo ibubamfu ndaguha mbwa iburyo cy'ukora ibi ngira nicyo u Burundi bwazi ubwo rero mu kwiyugurura abarundi turi ko tubifuriza ko ibyo kwigurura no hanze nta mutwe dufite imigenderanire mibi mugabo byiza ko ibyo bya kera byoba byaronekaga byagizende bicare babitoreye umuti turagize n'imana turafite mu minisitiri mushasha yahorino muri Amerika yagwanye intambara nyinshi mu bihano byinshi byafatirwa ngaha amazi konseri z'igihugu n'ahandi arabizi ashyize abizi twizere ko n'umukuru w'igihugu na ekipe nshasha icyo tubifuriza ni uko baje imbere abarundi nabo turi inyuma turabikora cyiza cyumvamo kandi turabyizeye ko bizaba byiza ibyo nashaka gushyikiriza
Diomede Misigaro ndagushimisha rwose ku kanya wate ngo mugane ni radio y'ijwi ry'Amerika mushyanahaye Defense Rwema ndagushimiye nawe ku kanya watoye ngo tugane kuri ibibazo bihambaye mushyanahaye Willy ndabaniwe murakoze cyane rwose ku kanya namwe mwatwe ngo mugane ni radio y'ijwi ry'Amerika ibibazo twari kuyaga bya byinshi ariko ndabona kanya katujanye hariho ikibazo cy'impunzi ngo twari twavuze nacyo kiri mu bibazo bihambaye cyane rwose mwari mwashikirije ariko ntacyo icyo kibazo tuzokigaruka ko mu biganiro by'imbere ndabashimiye rero mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza
namwe namwe Frederic
murakoze mwese Frederic
turabashimiye namwe inshuti murakoze cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'umunsi muri Isanga ikiganiro cyatumiye abarundi baba hanze y'igihugu bimubika mu gifaransa diaspora mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese Radio Ijwi Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Gushikiriza gushikiriza cyo tukona turayaga tugahuza yo kwijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
abakozi bakarorero batanga makuru aho